Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu. Tudatinze duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe na Aloyz Bigirimana.
Mwaramutse di turahera muri Sudani. Abakuri myerekano yiyamiriza ubutegetsi bw'abasirikare muri Sudani baracumise umupolisi w'ipete rya generale Nimbugita batako baramwica ejo ku munsi wa kane. Abategetsi bavuze kandi ko n'umuntu umwe mu bari mu myerekano yishwe. Ku rubuga ruhuriro Facebook, igipolisi cya Sudani cyanditse kivuga ko Brigadier Generale Ali Barema Hamade yabaye incungu y'igihugu ari ku kazi kiwe kandi ari kacunga umutekano w'abakora imyerekano ku mugwa mukuru Khartoum. Urupfu rwa Brigadier General Hamade rubaye rwa mbere rutangajwe ku ruhande rw'abajejwe umutekano kuva iyo myerekano itangura muri Sudani mu mezi abiri arenga. Nayishyirahamwe mpuzamakungu ni ryasabye ejo ku munsi wa kane abasirikare bari ku butegetsi muri Mali gutangaza ikirangaminsi cy'amatora gishobora kwemegwa. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres avuga ko agiye vuba kuganira n'abo basirikare. Avuga kandi ko ariko arakorana n'amashyirahamwe ya Afurika, iry'ubumwe bwa Afurika hamwe na CEDEAO kugira abace inzira nyayo izotuma Mali ifata ingingo yo kugabanya ikiringo mfata kibanza. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kandi Antonio Guterres yavuze ejo ku munsi wa kane ko ONU iriko yiruka n'umwanya kugira ikingire amamiliyoni y'abanyafuganistani bashobora kwinjira mu bibazo bikomeye by'ubutunzi hamwe n'inzara. Guterres yabwiye abamenyeshamakuru ko ivyahora bibeshaho abanyagihugu muri ico gihugu bitakiriho, abarenge ca kabiri c'abene gihugu basigaye bafungura ari uko bahawe imfashanyo n'amakungu. Avuga kandi ko mu gihe amakungu atonyaragasa akagira ico akoreye hamwe atankeka Afghanistan igiye kwinjira mu bukene butagira izina. Guterres yavuze kandi ko ubu muri Afghanistan hageze aho abavyeyi bagurisha abana babo kugira baronke ico bagaburira abandi bana baba basigaye, kandi n'amavuriro ngo agwiriyemwo abana bafise ingwara zo kudafungura neza.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Leta Zunze za Amerika, sentare ntahenyuzwa ariyo Cour Supreme mu Gifaransa yarahagaritse ingingo ya leta ya Perezida Joe Biden isaba abakozi bakora mu mashyirahamwe manini manini gufata incanco za COVID-19 ataruko bakazokwama bipimisha buri ndwi ku ndwi no kwama bambaye udufukamunwa bari ku kazi. Iyo sentare kandi yaremereye leta gutegeka abakora mu gisata c'amagara y'abantu muri Amerika gufata izo ncanco kuko bakorera mu gisata kitoroshe cane cane ku magara yabo n'ay'ababitura. Sentare ntahenyuzwa yemeje ko leta yarengeje urugero mu gutegeka amashyirahamwe akoresha abakozi bashika ijana gutegeka abakozi babo kwicandagisha ku nguvu urwo rucanco.
Washington, ijwi rya Amerika.
Cameroon yakiriye inkino za Afurika z'umupira w'amaguru, yabaye igihugu cya mbere cyaronse itike yo kujya mu gice cy'umunani cy'iryo higanwa. Ni nyuma yaho itsindiye Ethiopia ibitsindo 4-1 ejo ku wa kane mu mugwi A ivyo bihugu birimwo. Cameroon yabaye kandi igihugu cyonyine muri 2024 biri muri iryo higanwa cyatsinze ibitsindo 2 mu rukino rwa mbere, aho cyatsinze Burkina Faso 2-1 ku munsi w'Imana. Urundi rukino rwo muri uyo mugwi A rwabaye ejo ku munsi wa kane, Burkina Faso yatsinze Cape Verde 1-1. Kuri uyu wa gatanu naho mu mugwi B, Senegal ihura na Guinea, Malawi nayo ikine na Zimbabwe. Mu mugwi C, Maroc ikina n'amazinga ya Comore, nayo Ghana itane mu mitwe na Gabon. Igice cya mbere cyo gukuranamwo kizorangira itariki ya 20 z'uku kwa mbere, ahazomenyekana imigwi izobandanya mu gice cy'umunani cy'iryo higanwa.
Aloyz Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Komeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Leta ya Tanzania ivuga ko nta mpunzi y'umurundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu izimurirwa mu kindi gihugu. Ni icyemezo kitashimishije abarundi bahungiye muri icyo gihugu.
Nta munsi bwo kwirukira guhungura impunzi z'abarundi bari muri Tanzania gusa. Abakongo nabonye n'impunzi nka twebwe ntibabahungure. Byumvikane rero ko ari ibintu bapfunditse izi mpande zibiri tukutugirira nabi gusa, atakindi kinyegeje mu matari yo politike yabo mbi yo kugirira nabi umuntu yamaze guhunga agahunga kijya gihugu.
Uyu ni umurundi wahungiye muri Tanzania. Ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zitegura ibiganiro n'abaturage mu rwego rwo kubakangurira gukorana nazo mu guhangana n'imitwe y'abarwanyi. Naho mu Rwanda, abatwara abagenzi kuri moto kuri uyu wa kane biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana ikoranabuhanga rya mubazi, bavuga ko ribahombya. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muracyari kumwe nanjye Ed Rwema. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, abatwara abagenzi kuri moto i Kigali kuri uyu wa kane biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana icyuma cya mubazi kibafasha kwishyurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, baravuga ko kibatera ibihombo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Abamotari bavugiriza amahoni icyarimwe, bahagaza abandi bagenda bagaragaza icyo bita akababaro kabo. Uko niko byari byifashe mu mihanda itandukanye y'umujyi wa Kigali.
Mubazi niba umugenzi yazaga nkamubwira ngo kuva hano mu mujyi ugiremera ni igihumbi akabyemera, mubazi ni muyishyiraho izaba ari 150 aguterere igihumbi, ababwira ati ngese njya ndenze igihumbi yigende ari yarengaho. N'ubundi nyiri mubazi abara ko wayafashe, yarangiza kubara ko wayafashe akayakwishyuza.
Iyi mubazi bakomeje kwinubira, baravuga ko baba bakora uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto yewe n'abagenzi nta nyungu bayikuraho.
Mubazi cya mbere kirahenda abagenzi, icya kabiri nta nyungu y'umotari ibonekaho nimwe.
Nimba umotari nta nyungu abifitemo,
nta nyungu abifitemo,
inyungu ifite uwashoye umushinga, kandi umushinga we ntabwo arawugaragareza kuri moto zacu. Nazane moto ze, azane n'ibyo bimashini bye abigaragareza kuri moto ze, ntabwo araza twe kudukorera umushinga.
Mu myigaragambyo yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, aho abamotari babaga bageze, byabaga bigoye gutambuka ku bakoresha ibindi binyabiziga. Abapolisi barimo n'abakuru baje gukumakuma abamotari. Hari naho byabaga ngombwa abamotari bagahindura amerekezo, ari nako inzego z'umutekano zibakurikira. Baravuga ko yimubazije yiyongera ku bwishingizi bwa moto bwikubye inshuro zirenze ebyiri, ndetse n'igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli kizamuka umunsi ku wundi. Bamwe mu bakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto bakabifata nk'ubundi buryo bushya busa no gutwarira abantu mu kivunge ku nyungu za bamwe.
Nibagurishe moto zacu baduha akazi, kuko ntago nzagura siranse y'ibihumbi 200 ngo nibarangiza nje ninjya nkorera igihumbi bankateho ijana. Ayo mafaranga bari abamotari bari mu muhanda nayiki? Ni gute umuzungu aza akadukoroneza? Leta yacu ntituvugire, ntago turi abamotari, ntago turi abanyarwanda.
Abavuganye n'Ijwi rya Amerika batwara abagenzi kuri moto bakavuga ko basa n'abakorera ubusa. Mu makuru twabagejejeho mu cyumweru gishize, batangiza kumugaragara iby'ikoranabuhanga rishingiye kuri mubazi. Ababishinzwe mu kigo cy'igihugu ngenzuramikorere ku mirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA bemezaga ko ari igisubizo ku mumotari n'umugenzi, kandi ko bigamije gutsimbata z'ikoranabuhanga kimwe no mu zindi nzego z'igihugu nk'intumbero yacyo. Uyu ni Bwana Theoneste Njangu ushinzwe kurengera abafatabuguzi mu kigo RURA.
Nk'uko igihugu cyacu gikataje mu ikoranabuhanga, murabizi mwese, duhereye mu buryo bwo gutwara abagenzi muri transport public, hatangiriye mu mabisi, mu mataxi voiture, bigenda neza bijyanye na tap and go, nta guhererekanya amafaranga kandi no gucunguzwa uburyo umwete cyangwa umwanya kugira ngo umwanya wo gupfubusa. Twaje gutekereza rero dusanga ko no kubakora umwuga wo gutwara moto naho hakenewe ibyo koranabuhanga ko rihagira.
Ku rundi ruhande, abatwara abagenzi kuri moto bo bagakomeza gusaba ko inzego zisumbuye kuzibareberera zakwinjira muri iki kibazo.
Nyakubahwa Perezida wacu, icyo mpamya cyo ni uko nawe atureba aradutabara, ko nawe no kudutabara dufite rwose. Turabasinye mu mutugero w'ikibazo cy'abamotari, amasansi arazamuka, imisoro turayitanga. Icyo dusaba rero ni uko badukora ubuvugizi bagashyiraho abayobozi bajya gufata icyemezo cy'abantu haregendewe ku nyungu zabo ndetse n'izabo.
Radio Ijwi rya Amerika yahamagaye ababishinzwe tugamije kumenya icyo bavuga kuri iyi myigaragambyo y'abamotari. Bwana Daniel Ngarambo kuri ihuriro ry'abatwara abagenzi kuri moto mu Rwanda tuvugana yatubwiye ko yari mu nama n'izindi nzego biga kuri iki kibazo. Mu gihe imyigaragambyo yabaga, abapolisi basaga n'abahumuriza abamotari babasaba gukomeza akazi kabo, bakemeza ko ntawe uzongera kubahanira ko badafite za mubazi. Icyumweru cyaburaga umunsi ngo kirike hatangijwe ku mugaragaro imikoreshereze ya mubazi kuri moto mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali wonyine wihariye abasaga 25,000 bakora umurimo wo gutwara abagenzi kuri moto. Kugeza ubu ufashwa adafite mubazi kuri moto ye, polisi iramuhanisha gutanga amafaranga y'amanyarwanda angana n'30,000. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Leta ya Tanzania ivuga ko nta mpunzi y'umurundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu izimurirwa mu kindi gihugu kereka abanyekongo gusa. Mugenzi wacu James Jovini araduha ibisobanuro kuri iyi nkuru.
Ibi bikubiye mu itangazo riva mu biro by'umurongozi mukuru w'ikambi ya Nyarugusu, rivuga ko iyo ngingo yafashwe bafatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ASER. Iyo tangazo rivuga ko ata mpunzi y'umurundi izajyanwa mu gihugu kigira gatatu, bagasaba impunzi kwiyandikisha gutaha gusa. No mu nama zitandukanye zifatiye ku gikorwa cyo guhimiriza impunzi kwiyandikisha ku bwinshi kugira zitahukanwe, umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania, Sudi Makibasi, yama yahimirije impunzi gutaha ku bushake nyuma yaho izotahukanwa ku ngufu. Bwana Sudi Makibasi yabariye izo mpunzi ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye igihe yakora urugendo rw'iminsi 3 muri Tanzania yemereye leta ko mu Burundi hari amahoro akwiye. Ku bw'iyo mpamvu yavuze ko atanga ingo ihari yo gutwara izo mpunzi mu gihugu kigira gatatu.
Umukuru w'igihugu Ndayishimiye baada ya kufanya ziara nchini Tanzania ya siku tatu, nyuma y'urugendo rwiwe rw'iminsi 3 mu gihugu cya Tanzania, vitu muhimu ambavyo amezifanya mgeni nyamukuru yatoze
yeye na rais mwenza wa Tanzania,
we na mgenziwe mkuru w'igihugu wa Tanzania,
ni kwamba swala la kwenda Ulaya halipo.
Ikibazo cyo kugenda i Bulaya na kiriho.
Mu nama yakoreye ku ruhande rw'impunzi z'abanyekongo zahungiye mu gihugu cya Tanzania kuva mu mwaka w'1996, yavuze ko zo ku bwazo zemerewe kujyanwa mu gihugu kigira gatatu kubera ko mu gihugu cyabo hakiri utunenge twinshi ku kibazo cy'umutekano muke barizwa muri icyo gihugu.
Ndugu zangu wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wana mawazo ya kwenda nchi ya tatu, sisi hatuna pingamizi kama serikali.
Nchuti zanje mpunzi mwaje muva muri Republika Iharanira Demokarasiya ya Kongo mukaba mufise ivyumviro vyo kuja mu gihugu kigira gatatu, leta ya Tanzania nta kibazo ifise kuri iyo ngingo yanyu. Turazi neza ko mu gihugu cyanyu hakiri ibibazo bikomeye by'umutekano muke, hari abo dufasha kuja mu gihugu kigira gatatu, abakeneye gutaha nabo tuzobatahana tumaze kuvugana na leta ya Kongo. Gusa mwibuke ko mu Burayi atari muhiri wanyu,
lakini kumbukeni kwamba kule sio nyumbani.
Zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika zo zisanga icyo zahunze kitarakemuka, zikongera zigashimangira ko no mu Burundi amahoro ataraboneka nyuma yaho bumvise umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abyivugira aho yakora urugendo mu gihugu cya Tanzania ko hakiri imigwi y'iterabwoba ihungabanya umutekano mu gihugu. Basaba leta n'ASER kubashakira umuturama.
Ni ukuvuga ko hari ikintu kanaka bobo bagamije bafise banka guserura, kubera politike zo muri Afrika ni politike zidashoboka, kuko nta munsi bokwirukira guhungura impunzi z'abarundi bari muri Tanzania gusa. Abakongo nabonye n'impunzi nka twebwe ntibabahungure, hanyuma ntibavuge ati nabonye nibatahe batuvire ku butaka, mugabo akavuga ati abarundi bakeneye kutuvira ku butaka kandi amahoro yarabonetse, natwe tubona ko amahoro atabonetse. Byumvikane rero ko hari ibintu bapfunditse izi mpande zibiri, ibi bihugu bibiri, cyo kutugirira nabi gusa atakindi kindi kinyegeje mu matari yo politike yabo mbi yo kugirira nabi umuntu yamaze guhunga agahunga kijya gihugu
turibuka nk'umukuru w'igihugu cyacu twarigeze kumva avuga yuko mu gihugu cy'u Burundi hariho utugwitugwi tumwe tumwe twiterabwoba dusanzwe turi mu Burundi abivugira mu makungu rero twebwe natwe nk'abarundi turi mu nkambi y'Inyarugusu ibintu nk'ibyo tumaze kubyumva ku murongozi wacu arongoye igihugu cy'u Burundi nyine cyubahiro biradutera ubwoba harujera makenga kuba twohunguka
ubitigire dukuraseri impunzi z'abarundi n'abanyekongo bose hamwe basigaye mu nkambi ya Nyarugusu barenga gato ibihumbi 128 abanyekongo barenga gato ibihumbi 79 mu gihe abarundi basigaye muri iyo kambi bagera ibihumbi 49 kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi rya Amerika
dusubire mu Rwanda imiryango itari ya leta imwe n'imwe yemeza ko hari abaturage bahohoterwa mu bikorwa byo gukingira COVID-19 ndetse hari n'abaturage babihungira mu bihugu by'abaturanyi guverinoma iratangaza ko nta muturage ukwiye kwikingiza ku gahato ni inkuru y'umunyamakuru wacu Assumpta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda
muri iyi minsi mu Rwanda hakomeje kumvikana abaturage bavuga ko batifuza guhabwa urukingo rwa COVID-19 ndetse hari na bamwe bamaze guhunga igihugu kubera kwanga gukingirwa hari abagaragaza ko kwikingiza bibangamira imyemerere yabo
bidushyira hagahato ntibaduhiteze kuba twirere mu ngi wacu noneho uwo mabwiriza naniyo wazijyana
imiryango itari ya leta nayo yatangiye kwerekana ko hari abayobozi bamwe na bamwe bakoresha igitugu muri ibi bikorwa byo gukingira abaturage mu kiganiro n'ijwi rya Amerika Mudakikwa John uyobora umuryango ugamije guteza imbere igihugu kigendera ku mategeko serura avuga ko hari ingero bagiye babona zerekana ko mu bikorwa byo kwirinda COVID-19 no kuyikingira hari aho abaturage bahoho
twagiye tubona ingero zitandukanye nk'abaturage bahutajwe n'inzego zishinzwe umutekano n'abashinzwe ba youth volunteers urugero nk'ibintu byo gukingira abaturage usanga abantu batabivugaho rumwe kuko kugeza ubu ngubu turumva cases zimwe na zimwe ho abaturage bashobora kuba bahatirwa gukingirwa COVID ku ngufu rimwe na rimwe ugasanga abaturage turimo turumva cases z'abaturage banahunga aho batuye kubera kutishimira ko bakingirwa ku gahato
uyu muryango usobanura ko nubwo kwikingiza COVID-19 bifite akamaro ndetse abaturage benshi bakaba baramaze kubisobanukirwa hakwiye kurebwa ubundi buryo byakorwamo
baranse banangiye birumvikana ko igiba gikenewe icyo gihe nuko hajyaho amategeko kuko gukingira urugero bibaye itegeko icyo gihe umuturage afite inshingano yo kubahiriza amategeko ariko mu gihe bitaraba itegeko ari ubushake ibyo gihe cyo bagomba gushyirwa imbere no kuganiriza abaturage
nubwo leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gushakisha inkingo leta ivuga ko gukingirwa muri ibi bihe bikorwa hifashishijwe ubukangurambaga uyu ni aremu kurarinda umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda
nge nifatiyeho nk'umuturage wa Kicukiro ababishinzwe baje mu rugo baratubaza ese mwarakingiwe yego twarakingiye urwa kangahe urwa mbere urwa kabiri bafite urwa gatatu barabyerekana uko bitangira ibimenyetso niba hari urugo bageramo bagasanga hari abantu batarakingirwa urukingo rwa mbere cyangwa rwa kabiri cyangwa se ushobora gukingirwa urwa gatatu atarabikora kangurira abantu kujya kwikingiza kuko ikingo zihari bishobora nabyo kumvikana nabi abantu bakabivuga nabi bitewe n'imyumvire bitewe n'imyemerere twarabibonye twabonye abasezera ku kazi bamara kwikingiza bakongera bagasaba kugaruka ibyo byose ni ukubyitondera kuba umuntu yagukangurira ntibivuze ko agutegetse
uyu muvugizi yumvikanisha ko ari we wese waba utaza umuturage muri ibi bikorwa akwiye kubibazwa
ahubwo aho bizaba bagira ibyo bimenyeshwa uwaba yarengereye abibazwe n'ibiba ngombwa akurikiranwe
mu gihe u Rwanda rukomeje gusaba abaturage kwikingiza ndetse rugashyiraho n'ingamba zikaze zizatuma abadakingiwe batabona serivisi zimwe na zimwe hirya no hino hakomeje kumvikana abanyarwanda bahungira mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda bivuga ko baba batinye kwikingiza mu cyumweru gishize u Burundi bwirukanye ku butaka bwayo bamwe muri abo banyarwanda bari bahungiye mu ntara ya Kirundo byemejwe na buramatari w'iyo ntara Ruberi Hatungimana mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije
mu bajabutse umupaka badaciye ku mupaka uzwi twarabonyemo abanyarwanda bavuga ko badashaka urucanco
amakuru atangazwa bavuga kandi ko muri ko murabasubiza inyuma mu gihugu cy'u Rwanda murashaka kutubwira imvo zituma musubiza inyuma abantu bashaka gusaba ubuhungiro
abo bantu sabasabye ubuhungiro kubera ko ku itariki zine z'ukwezi kwa mbere 2022 naragiye ku musozi wa Nyakarama muri komine ya Bugabira kuganira nabo, dusanga abo bantu n'abantu batemera amategeko y'igihugu cy'u Burundi kuko bagendera ku myemerere y'idini, hanyuma bakongera kandi bakaba abantu batemera yuko babapima.
Andi makuru y'Ijwi rya Amerika rikesha ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP agaragaza ko hari abandi Banyarwanda bagera ku 100 bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yagize icyo abivugaho.
Ku bantu miliyoni 10, 11, 12 batuye mu gihugu, hagira gutya akavamo abantu 10, 20, 100 niyo babigihumbiye, bakavuga bati twebwe izo gahunda leta irimo, izo gahunda isi yose irimo, kugeza ubu ntiturazumva. Niba hari abantu batarabyumva bakaba bahitamo guhunga, ejo nibo bagarura cyangwa se nibigarura, icyo tuzakora ni iki? Ni ugukomeza kubasobanurira, ni ugukomeza kubigisha kugeza igihe bazumvira inyungu z'urukingo.
Kugeza ubu Abanyarwanda bagera kuri 1,872,517 nibo bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo. Doze ya kabiri yo imaze guhabwa abagera kuri 580,888,447, mu gihe abagera ku 185,663 aribo bamaze guhabwa doze ya gatatu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zitegura ibiganiro n'abaturage mu rwego rwo kubakangurira gukorana nazo mu guhangana n'imitwe y'abarwanyi bitwaje intwaro zivuga ko bashobora gutera u Burundi bavuye mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa bagatera ibyo bihugu bavuye ku butaka bw'u Burundi. Abitabira ibyo biganiro barimo abakuru b'amadini, abahagarariye amashyaka n'abahagarariye urubyiruko rutagira akazi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Intara zerekewe niyo mibonano ni zitanu. Muramza hagati na hagati y'ibitoke mu buraruko bushyira uburengero bubanza mu rwa mukuru butunze Bujumbura n'intara ya Bujumbura benshi bazi ku izina rya Bujumbura Rural mu burengero. Imirwa itumirwa iruhande y'abagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi n'abakuru b'imitumba bagendesha amapikipiki n'amakinga c'amafaranga, abarongoye amashuri yisumbuye, abakukurutse mu gisirikare n'igipolisi, urwaruka rwaheje amashuri yisumbuye rutararonka akazi, abaserukira amadini n'imigambwe, hamwe n'abaremesha kiyago ku misozi. General de Brigade Dominique Nyamugaruka twara karere ka mbere ka gisirikare aravuga icyatumye imirwi ariyo yumvirwa nicyo itezwe ko ahani mu ntara ya Cibitoke aho ivyo biganiro biko baremesherezwa muri iyi ndwi.
Turabigisha ibijanye n'umutekano icarico, tukaba tumwe tubwira duti karahara muganda ntibacura umutekano. Rero turabereka neza ko aribo ba mbere bashobora korohereza umwasi canke bakaba ba mbere bashobora kumubuza kwinjira mu ntara zabo canke mu makomine yabo.
Abatumwe mu biganiro nka Pastor Samuel Ntirampeba wo mu ishengero ryitwa Gahore muri Yesu Kristo yabwiye Ijwi rya Amerika ko ivyo babwiwe ari ingirakamaro kandi yagiye guhimiriza abarongoye n'abandi bose bizinanye kubera amaso umutekano.
Twebwe nk'abarongozi b'amashengero dufise abantu benshi duhagarariye kubereka ko tutokwijajara mu ishengero, kuko ishengero rijamo abantu benshi, kuko ishengero ni nk'urusenga, ndusenga rujamo abantu benshi abeza n'ababi, haba mu karere canke mu gihugu. Birumvikana ahantu hose mu ntara zose ndojamwo ko kijya kiganiro naracanditse na gifashe icegeranye ko nzokwama ndagitanga inyuma y'ivyigwa by'ijambo ry'Imana. Nukumva ko umutekano ari w'abantu bose, umutekano utariho nta tworonkera tuvura imitima y'abizera. Nico gituma umutekano ari kirumara abagenzi banje baba abapasiteri twari kumwe baba bo tutari kumwe nukumva yuko bazokwigisha abo bayoboye ko bategezwe nabo nyene guharanira umutekano hajya tubaye na cane cane
uwo mutekano avuga ko ari kiri mu mara mukuru wa karere ka mbere ka gisirikare ntiyifuza kuhungabana na gato ariko hasa makenga menshi ku mbiba z'u Burundi u Rwanda na Kongo
dufatiye kubihitiye canke kuri kahise canke no muri kazoza bivanye nuko imigwi ya meteri igihugu ya mihari kurera karere kacu ka mbere ka gisirikare gahano rubibe na Kongo gahano rubibe n'u Rwanda ibyo bihugu byose uko ari bibiri byama bifise imigwi ibirimo bitera canke n'abakagira imigwi itera u Burundi muri ico gihe rero nako dutegerezwa kwicara tugavye kandi twicungereye hakaba mbere hariho n'ibijanye na fraude usanga biba ku ntara zegeranye n'imipaka ya Kongo ugasanga mbere muri izo fraude hazamwo ibishobora kutugwanya nk'ibigwanisho cyangwa amasa akabifatira ko urugero
Kaheme bizoza abura matari wa cibitoke basaba abanyagihugu bose kwifata bakitwara nk'abajejwe umutekano aho kwiyumvira ko ari ikorwa c'abasirikare na polisi gusa
bagenda bekurikize babiganira natashwe kuboneka ntabwo abapolisi cyangwa abasirikare bokwira uburere bwose mugabo fate nk'akarorero kubagendesha amamoto bagenda imihingo yose barakuyemwo icigwa cerekana ko na wene urya muntu yunguruje bijya bintu yunguruje akwiye kugenda afite amakenga hanyuma rero cyo turabigije ingene bacabagira aje batanga inkuru atari kuja heje n'ubwo muvuge ngo ngo mpetse umuntu ameze uko umenye ingene ubikora mu ibanga ukabwirira abajeje intwaro cyabajeje umutekano wawe niko raje atinyamara nzanye umuntu muri aka karere ntahazi bikuvuga yuko ati amakenga ibyo rero nibyo dushaka yuko abene gihugu bose baba abajeje umutekano
je na hanya mugarukaje ejo ya karere ka mbere ka gisirikare aramutswe akuva mu isi heze nyuma y'imyaka nyinshi atwara abasirikare bajejwe gucungera umutekano w'abategetsi harimo umukuru w'igihugu agaruka kucatumye abasirikare bashirwa mu mitumba kandi ubundi ikorwa nyamukuru ari kurinda imbibe uyu munyigisha agenda atanga
ugisoda cyari gisanga gitunganije kuva kera kuko nticyari gitunganije ngo kibe ku maposition mu bene gihugu igi misiyo yacu ya mbere yo gucungera imbibe ngo ko habonetsemo ko hagati muri twebwe haza havamo abantu b'inkozi z'ikibi rero imigwi y'abateroristi usanga batera amagrenade bagakora n'ibindi bakitwaza n'ibigwanisho bibangwamo kusha tubigisha ukuntu babana n'ayo maposition
izi ntari ibiganiro biberamwo zikubita amasonga ku mashamba cimeza ya Rukoko n'ikibira hamwe n'ikiyaya ca Rusizi muri ayo mashamba hakunze kuvugwa imirwi y'abarwanyi batera u Burundi bavuye mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe mu kibira haca yitera ku butaka bw'u Rwanda Changi iteru Burundi vuye muri Nyungwe ruherekane rw'ikibira ugeze ku butaka bw'u Rwanda mu kwezi kw'indwi no kwica mu mwaka uheze Burundi n'u Rwanda byaherekanije abagwanyi 30 bari mu bafatiwe muri aya mashamba mu gihe abakuru b'ihugu byo Burundi u Rwanda na Kongo bategetse abatwara ibisata by'iperereza cyane cyane irya gisirikare guhanahana amakuru yose ajanye n'imirwi ihungabanya umutekano mu karere no ku mipaka Yongingo yashimwe rwose na Jean-Pierre Lacroix icegera cy'umunyamabanga wa ONU yajeje ibikorwa byo kugarukana amahoro no kubumbatira umutekano mu rugendo aherukamwo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika mu mpera z'ukwa 10/2021. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Mu makuru ya sporo n'imikino kuri wa gatanu mu gihugu cya Kameruni harakomeza imikino y'igikombe cya Afrika cy'ibihugu mu mpira w'amaguru hakinwa imikino yo mu itsinda B na C. Mu itsinda B Senegal irahura na Guinea, Malawi icakirane na Zimbabwe, naho mu itsinda C Maroc irahura na Comoros maze Gabon ikine na Ghana. Shuti mwari muduteza matwi ahani ho dusoreje ibigano byacu byo kuri isaha ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibi biganiro kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muri hose you know.
Yeah.